Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro tubafitiye kuri isaha aho muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Byango wumve ko tutibona nka police hariya ngo tubone itangaza makuru hariya. Ahubwo tubabona nka patanaze. Ndashaka kuvuga ikintu abantu dukorana ku buryo buhoraho ko ibyo dukora dukinira ko abanyarwanda bamenye. Niyo itangaza makuru ridufashije kumenya aho bitagenze neza bidufasha kwikubita gashya.
Uwo ni Celestin Twahirwa umuvugizi w'igipolisi mu Rwanda avuga ku kamaro ko gukorana neza n'itangaza makuru. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi arimwo ukwinjira kw'inteko za Ethiopia muri Sudani yo mu bumanuko no kugena ikibazo cy'ubushomeri kifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri uyu mwanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama avuga ko abategetsi ba Amerika n'abategetsi b'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu babandanya gusengera ku mugozi umwe mu twigoro two kuzimanganya umugwi witwa Leta ya Kiislamu no kugarukana umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati kasinzikajwe n'intambara. Perezida Obama yasubiye kwerekana kwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye kurwanya agasomborotso ku bihugu bikorana na Amerika bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu kigobe cy'Abarabu n'ibindi bihugu bicuditse byo mu karere. Perezida Obama n'abategetsi b'ibihugu bitandatu by'ishyirahamwe ryo gufashanya mu kigobe cy'Abarabu barahuye ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh ejo kuwa kane, aho bashimikiye ku kajagari ka politiki n'ingwano mu bihugu bya Siriya, Yemen, Iraq na Libya. Baganiye kandi uburyo bwo kongereza urugamba rwo kurwanya umugwi witwa Leta ya Kiislam n'umugwi Al-Qaida hamwe no guhagarika ibikorwa by'igihugu cya Iran bihungabanya umutekano mu karere. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko cinjiye mu manuko bwa Sudani yo mu manuko gikikuza imihana aho abana barenga ijana banyurujwe ku butaka bwa Ethiopia bafatiwe. Abo bana bafashwe igihe abikekwa ko ari abagwanyi bo mu bwoko bw'Abanure batera imihana mu ntara ya Gambela iri mu manuko bushira urengero bwa Ethiopia ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abantu barenga amajana abiri barishwe muri ibyo bitero. Leta ya Sudani yo mu manuko itangaza ko iri gukorana n'igisirikare cya Ethiopia. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'imfatakibanza wa Sudani yo mu manuko Pierre Bashir Gbandi yatangaje ko ataruhara igisirikare cya Sudani yo mu manuko cagize mu bitero byo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Baba Medan buramatari w'intara ya Borna aho aba Mule baba yagirije abagwanyi b'umugwi Cobra wahoze ukorera muri ako karere ku vyerekeye ico gitero. Umugwi w'abagwanyi Cobra wagize umugumuko wo kurwanya Leta ya Sudani yo mu manuko kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2013. David Yau Yau ayoboye uwo mugumuko yarahakanye uruhara rw'umugwi Cobra mu bitero vyo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abikekwa muri ivyo bitero bari abagwanyi bahawe ibigwanisho na Baba Medan ubwiwe. Igitigiri cy'abantu bari kubasaba gufashwa kubera ukubura akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragabanutse mu ndwi iheze ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 40 irangiye 42 murantunga. Raporo yasohowe no munsi ku wa kane n'ubushikiranganji bw'akazi imenyesha ko igitigiri cy'abavuga ko batagira akazi cyagabanutse. Abahinga mu byerekeye butunzi bakoresha ibitigiri by'abavuga ko batagira akazi kugira bakurikirane ibitigiri by'abakozi birukanywe mu kazi mu gihugu. Bamenyesha ko ibitigiri byari byose biri munsi y'ibihumbi 300 byerekana ko isoko ry'akazi ryifashe neza. Bamwe mu bihweza ibintu bavuga ko ibiharuro biherutse gushikirizwa byerekana ko ubutunzi bwifashe neza mu ntango z'uyu mwaka. Nicyo gituma abakoresha bagumye abakozi bari basanganywe mbere bakaninjiza n'abakozi bashasha. Mikhail Gorbachev yahoze ayoboye icahoze ari ubumwe bw'abasoviet yasavye ibihugu vyo mu burengero bw'isi kureka gukumira Uburusiya no guhagarika gukoresha ibihano ku bantu ku giti cabo. Ivyo yabitangaje mu rwandiko rwasohotse mu kinyamakuru ca Leta gisohoka imisi yose Rossiyskaya Gazeta uno munsi kuwa kane. Gorbachev muri iki gihe afise imyaka 85 yanditse ko Uburusiya bufise uruhara rukomeye kandi gubaka mu migenderanire mpuzamakungu. Amenyesha ko igihugu ciwe kitazokwemera kugira uruhara rwo hasi mu makungu. Yatangaje ko hageze ko amakungu aheba utwigoro two gukumira Uburusiya. ngo ntacho vyigeze bishika ko ico kimwe n'ibihano byafatiwe abantu ku giti cyabo ngo bidasa nuko bizogira ikintu na kimwe bishika ko. Gorbachev avuga ko ivyo bihano vyotegerezwa guhebwa ngo naye handi nta biganiro bizoba hamwe no gusubira kwizigirana. Imigenderanire hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntiyifashe neza muri iki gihe inyuma y'uko Uburusiya bwigaruriye intara ya Krime mu mwaka wa 2014 hamwe n'uruhara rw'ico gihugu mu mugumuko w'abitwaje ibigwanisho mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Gorbachev yatanze akarorero ko gukorana hagati ya Amerika n'Uburusiya mu gutorera inyishu intambara iri mu gihugu ca Siria. Avuga ko ivyo vyerekana ko ivyo bihugu bibiri bikwiriye korosha imigenderanire yavyo. Radio Vidya America i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda programme y'ibiganiro vyacu tubashikiriza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio Vidya America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse ni radio yacu we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Radio Vidya America i Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Abantu babiri barishwe barashwe batatu barakomereka ku mutumba Kivumu muri komine ya Mugamba intara ya Bururi. Abo bantu bari mu kunywero hanyuma bahitanwa n'amasasu y'abasirikare n'abantu bitwaje ibigwanisho bariko bararasana nk'uko bivugwa na buramatari w'intara ya Bururi. Umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye iyi nkuru.
Ahantu abo bantu barasiwe ni kugacimbi kitwa Gishishima. Agace barasiwemwo kitwa Kwisanganiro. Hari utubare tudandarizwamo urwagwa turenga dutatu twubakishijwe imbaho n'ibigara. Akabare kamwe igihe abantu baraswa niko kari kuguruye konyene. Ako nako uhashitse ntikayoberanye kubera ko imbere mu rugo muri ako kabare hari kidengeye cy'amaraso. Mu basize ubuzima harimo umusirikare yari mwikonje bene akaba yitwa Muregwa Jean Bosco hamwe n'umwigisha wo gushora ito ry'Ikivumu azwi ku izina rya Nzokira Atanaza. Muri batatu bakomerekeye hari nk'umukenyezi w'imyaka irenga 50 uyo nawe akaba yarababaye cyane. Uwundi nawe ni umupolisi. Abo bose bariko bizimya kanyota muri ako kabare. Niyonzimanise musenyeri wa komine Mugamba avuga ko abantu batewe n'abitwaje ibigwanisho.
Nkuko babitubwira tubuge ko batewe n'abantu bagize na banabi bari bitwaje ibigwanisho kandi tubona neza yuko hariho ibigwanisho byinshi.
Mu gipolisi ho bavuga ko bahitanywe n'amasasu abasirikare ko barasana n'ubwo abantu bitwaje ibigwanisho wari muri ako kabare. Murize nkuru nziza n'icegeye cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Wabantu bitwaje ibigwanisho bari bambaye umwambaro usanzwe babeshi bita umwambaro wa gisivili asanga abandi bicaye kuri ako kabare baricara nabo barasangira urwagwa. Abajeje umutekano bahavuze bamenya ko aho hantu hari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Niho rero abajeje umutekano baje kuraba abo bantu uwo mugwi witwaje ibigwanisho wewe wari wabonye abajeje umutekano hakiri kare. Niho rero baca batangura kurasa abajeje umutekano. Muri icyo gihe abajeje umutekano amaze kuraswa nabo barasubije ba bantu bari basanzwe bari muri ako kabare nibo bashoboye guhitanwa n'amasasu.
Hagati aho umufaso wenyine n'ako kabare abantu barasiwemwo amenyesha ko mu bakiriya afise harimo abantu b'abagabo bane atari bwigera abona kuri uwo mutumba. Uyu mukenyezi abandamiyesha yuko umwe muri abo bantu bane yari afise gerenade mu minwe. Yamara uwo mufasoni avuga ko atankoho abo bantu bane bari bafise.
Abantu bariko baranywa sinabaharuye bwa nabonye abantu bane ntazi ntari bwabone. Bamwe bambaye impuzu z'igisivili uko yato cy'igisoda cyacyambaye babiri gabo atankoho bafise keretse umuntu umwe afise amagerenade mu minwe.
Ane ubonye umuntu afise gerenade mu minwe yari umuntu yambaye gisivili nta makenga wagize.
Yari yambaye gisivili yo se wanagira amakenga nyine nka guma mpindu uwo mwana ntimbe wa ntigende ko hagiye kurihisha wewe genda rya kazi ntacu.
Uyu mufasoni avuga ko atigeze abona abarasha abantu baguye muri ako kabare. Acumva amasasu yaciye aryama hasi abona gukira. Abo bantu bane uyu mufasoni yemeza ko atigeze amenya irengero ryabo. Vyongeye no mu gipolisi bamenyesha ko haba ku ruhande rw'abasirikare cyangwa ku ruhande rw'abagwanyi nta n'umwe yasize ubuzima ko hafuye abanyagihugu basanzwe. Aho ku mutumba Kivumu si ubwa mbere hagandagurwa abantu hacindwa izibizirenga. Umenyesha mana akaba n'umwe batuye ku mutumba yarishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu banyagi bwo kuri uwo mutumba batekiwe n'ubwoba kugumutekano wabo. Uyu munsi mu gatondo muri komini ya Mugamba abapolisi n'abasirikare banyagara byongeye hadinutse ratogwa inkoho zibiri mu ihoteli y'uwahoze cegeya ca mbere c'umukuru w'igihugu Martin Nduwimana. Abanyagihugu cyane cyane muri zone Nyagasasa na Muramba bamwe muri bo bazinutse barafatwa n'igipolisi, hari ni hafatwa igitsina gabo. Bamwe muri abo bafashwe bahavuye barekugwa yamayitwa mu igiti ginyezina c'abari bafashwe abarekuwe cyo kimwe n'abasigaye munywe igipolisi. Abarongoye igipolisi mu karere baturungitse muvugizi w'igipolisi abo nabo tubabajije batubwiye yuko ibyo bitigiri atazari bwamenyeshwe mu mugamba mu ntera ya Bururi Fidelite Ishatse ijo rya Amerika.
Bamwe mu bakomoka mu gipolisi cy'u Rwanda na bamwe mu banyamakuru baturuka
Radio Sud America i Washington DC mu Rwanda naho abamenyesha makuru bariko barahabwa inyigisho n'igipolisi cy'u Rwanda zizomara iminsi 3. Ni inyigisho zishimikira ku ruhara uburyo kuraba uburyo umutekano w'abamenyesha makuru wo rushirizaho kurindwa mu kazi kabo no kuraba uburyo bwonoza imikoranire imigenderanire y'izo nzego zombi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Eric Bagire w'ubusa.
Bamwe mu bakomoka mu gipolisi cy'u Rwanda na bamwe mu banyamakuru baturuka mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera imbere mu gihugu nibo bateraniye ku cyicaro gikuru cya polisi Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu mahugurwa y'iminsi 3. Barareba uko imikoranire ihagaze hagati y'izi nzego zombi. Itangazamakuru n'igipolisi barahuriza ku kuba yabo umutekano ndetse n'amakuru byombi biri mu nyungu za rubanda ariko bagatandukanira ku nshingano za buri ruhande n'uburyo zishyirwa mu bikorwa. Sirimwe sikabiriza impande uko arebyiri zisanga zireba na yingwe umunyamakuru na mikoro kamera n'ibindi. Umupolisi ni imbunda ku burinzi. Mu nshingano z'akazi zihabanye kandi zagombye gukorwa uko bikwiye nta wuhutaje undi. Kuri bwana Cleophase barorukuriye urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, ibiganiro hagati y'abapolisi n'abanyamakuru n'umwanya mwiza wo gusasa inzobe bakavana mu nzira bitagenda.
Mu kinyarwanda baravuga ko ntazi bana zidakomanya amahembe. Ntabwo uvuga ko polisi dukomanya amahembe, ariko nanone iyo abantu bahuye nk'uku ni umwanya wo kuganira ku nararibonye. Abanyamakuru bafite inararibonye mu mikorere n'imikoranire na polisi, polisi nayo ariko ifite inararibonye mu mikorere n'imikoranire n'abanyamakuru. Ni umwanya mwiza rero wo gusasa inzobe aho bagiye basitaranaho, aho bamwe bavuga bati mwaratubangamiye mu kazi, twarabangamiwe mu kazi se kacu hano. Ndibwira ko iminsi 3 irashira impande zombi zifite uko zisobanuye, kuko hari n'igihe abantu basitaranaho kubera kumwe atazi inshingano z'undi. Nibwira ko uyu mwanya uribuze ku mwanya mwiza wo kugira ngo buri ruhande rugaragaze icyo rwarushinzwe igihe bahuriye kuri tera.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ACP Celestin Twahirwa utemera uruhare urwarwo rwose rw'igipolisi kukubangamira itangazamakuru mu kazi karyo n'abazirikana kamaro kanini ku bufatanye bw'igipolisi avugira n'itangazamakuru.
Mbere na mbere ndashaka kugira ngo wumve ko tutibona nka polisi hariya ngo tubone itangazamakuru hariya, ahubwo tubabona nka patanazi. Ndashaka kuvuga iki n'abantu dukorana ku buryo buhoraho kubera impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere ni uko ibyo dukora dukenera ko abanyarwanda babimenya. Niyo itangazamakuru ridufashije kumenya aho bitagenze neza, bidufasha kwikubita agashyi. Ibyo nta kibazo biduteye, ahubwo biradushimisha. Abanyamakuru nanone ni umuyoboro wacu wo kubwira abaturage nyamuna muramenye ibi bikwiye gukosoka. Ni uburyo bwo kubwira abaturage, uri kubwira abo dukorera ibyo twifuza yuko baha agaciro. Ni ngombwa ko rero ibyo dukora babimenya, bikabaha icyizere cyo gukomeza gukora inshingano zabo bazi ko bafite umutekano.
Abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bo ntibaca ku ruhande, bavuga ko igipolisi cyababangamiraga bikomeye mu kazi kabo, biryo ko ibiganiro bibahuza n'igipolisi bareba uburyo bwo kubarindura umutekano bije ari ingenzi.
Icyuho cyari gihari ngo hajyaga wumva hari nk'ahantu abanyamakuru bagiye kureba inzu yasenywaga, hanyuma abanyamakuru barirukankanwa. Urumva kuko polisi bizihari ko ariyo ikorera igihugu neza igikunze kurusha abanyamakuru. Ndatekereza ko iyo myumvire iri buhinduke cyane cyane kuba polisi bo hagati n'abato, abakuru bo baba barize cyane bajijutse, ntabwo bahutaza abanyamakuru ku buryo rwose navuga bwa kinyamaswa. Nubwo nkabije wari wabona nk'injango yibereye ku mbeba yayo ukahege era kunihuma nuko babifataga, ariko ubu bagiye kubona ko abanyamakuru ari abanyarwanda bafatanya ibikorwa ba police. Police nayo irakorera igihugu, abanyamakuru nabo barakorera igihugu, twese turakorera abaturage bacu.
Rimwe na rimwe hari n'igihe duhura n'abatubwira ati ahubwo nunegera ahangaha kugirira nabi, ariko akenshi nge mbona ibikorwa n'aba police batoya. Nashimye ko hari nabo turi kumwe bahawe amahugurwa barushaho kumva akazi k'umunyamakuru bakagaha agaciro.
Bwana Peter Wallet, umuhuza w'ibiganiro ku banyamakuru n'igipolisi ahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Asanga igipolisi n'itangazamakuru byagombye kugirana imikoranire iboneye ikarushaho gufasha rubanda.
Well, I think police like I was saying before in the room.
Yego, ndatekereza ko nk'uko naranabivuze mbere, igipolisi cyagombye kugira akamaro k'ingenzi mu kurinda umutekano w'umunyamakuru, kandi akamaro k'umunyamakuru mu muryango ni ntagereranywa. Kandi igipolisi gifite uruhare rwo kurinda ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bagakora no munsi ku wundi. Muri ibi biganiro abanyamakuru banongeye kwibutswa gukomeza gukora badatatira amahame ya kimwe ugagenga itangazamakuru. Aya mahugurwa hagati y'itangazamakuru n'igipolisi mu Rwanda je nyuma y'icyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka. Reporters Sans Frontières gishyira u Rwanda ku mwanya w'161 ku isi mu bihugu bine bw'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ku rwego nkuru rw'igipolisi rushyirwa ku isonga mu kubangamira itangazamakuru rufashe iya mbere mu gushyikirana n'abarikoramo. Igihe ibiganirwaho byatanga umusaruro byafatwa nk'intambwe nziza itewe kuri leta y'u Rwanda mu gukosora ibitagenda mu itangazamakuru amahanga ahora yiyamiriza. Ehe, bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Kati ijwi rya Amerika Washington DC mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi bwiza RGB kivuga ko atagikozwe mu maguru masha ibinyamakuru byandika bizoba bitakiriho mu minsi iri imbere mu Rwanda. Ibi byagaragajwe n'ubushakashatsi bwasohowe na RGB kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi n'ibyadushikiriza.
Mu Rwanda uko imyaka igenda ishira, ibinyamakuru cyane cyane amaradiyo, televiziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika kuri interinete biragenda biyongera. Ariko nanone uko byongera ku ruhande rumwe niko bigabanuka cyangwa bisa n'ibyashize ku ruhande rw'ibinyamakuru byandika. Usibye bifashwa na leta cyangwa ibindi bishyigikirwa nayo, muri Kigali ntibicyorohera umuntu kuba yabona ikinyamakuru kigenga ku muhanda cyangwa se niyo kigaragaye gishobora gusohoka nka kabiri mu mwaka. Ibi ababisuzuma basanga biterwa hari n'ibihe by'ikoranabuhanga u Rwanda rugezemo ndetse n'isi yose. Gerard Mbandu yo burwego rw'itangazamakuru muri RGB avuga kwigabanuka ry'ibinyamakuru byandikwa mu Rwanda bitari umwihariko w'u Rwanda gusa.
Kwishi hoshe ubu ngubu itangazamakuru ryandika ibinyamakuru bishoboka, hari ikibazo gikomeye cyane kubera ikwirakwira rya internet zimaze kugera ahantu henshi, ndetse ubu ngubu n'igiciro cya za internet kikaba cyaramanutse. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bashobora gukurikirana ibinyamakuru bakoresheje laptop zabo cyangwa se n'ibiciro by'amatelefone. Smart telefone zubu zisigaye zihendutse, aho kugira ngo umuntu agure ikinyamakuru basigaye ahitamo kugisomera kuri telefoni ye aho ari hose agenda.
Ba nyiri ibinyamakuru byandika bo mu Rwanda nabo bemeza ko uko iminsi igenda ishira ubushobozi bwo gusohora ibinyamakuru byabo bugenda buyoyoka. Hari abemeza ko byatewe n'uko leta itacyamamaza cyane cyane mu binyamakuru byigenga, abandi bakavuga ko ibinyamakuru byo kuri interinete ari byo byashyizwe ku ibere. Abandi bamwe mu banyamakuru baganire n'ijwi rya Amerika.
Ubu tabonye rero abantu bamamaza usanga akenshi dukorera mu gihugu nuko imprimuri zirahanga mu Rwanda zirahenda cyane, ugasanga rero n'ubundi ibiciro bya imprimuri zacu biracyari cyane, bifite ikibazo cy'abantu batamamaza, bifite ibiciro bya za imprimuri biri hejuru, byose ugasanga bikomeye duhura nayo. Turacyarimo gukora ariko ni urugamba turimo kurwana narwo n'ubundi.
Nta kinyamakuru kigisohoka kugeranya bwo guhabinyamakuru bicururizwa ugasanga nta kinyamakuru gihari. Urumva rero ko mu gihe abanyamakuru batabasha kugaragaza ibitekerezo byabo bubigere hanze, abaturage nabo bisanzure guhabinyamakuru ibitekerezo ko bazikuri busohoke, urumva ko mu Rwanda kizagera basange nta nitangazamakuru rihari. Ubu ngubu itangazamakuru rigezweho ni ryo kwandika kuri internet, ariko umuturage wo hasi ntabwo azi gukoresha internet.
Ubushakashatsi bwasohowe na RGB bwerekanye ko kudakunda gusoma bigaragara mu muco w'abanyarwanda ari mwe muzitizi ituma itangazamakuru ryandika ritakitabirwa cyane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bangana na 70% babajijwe bavuze ko bafite ubushobozi bwo kugura ibinyamakuru ariko batajya basoma. Umuyobozi wungirije wa RGB Madame Fatuma Ndangiza yasabye abanyamakuru cyane cyane abandika ko bakora batikoresheje kugira ngo urwego rwabo rubashe kongera kubaho.
Urumva umuntu agomba no kwamamaza ibyo akora, none se muzicyara uzicyara ruhande rumwe utari leta ntabwo itugurira. Birasaba ko mugomba no kugenda no muri zo zego za leta mukagaragaza ibikorwa byanyu, mukabasaba ko batangaza no mu binyamakuru byanyu, ngira ngo ntategeko ribuza zego za leta gutangaza mu bindi binyamakuru. Ariko ikindi nta nubwo abantu bakwiye no kufungira kuri leta gusa, tugomba no kureba na sekiteri privé irimo gukora mu Rwanda. RGB ishyira ahagaragara buriya bushakashatsi nabo nta bisubizo ifite, ahubwo no kugira ngo dufatanye twese turebe uko izo nzitizi zibangamiye iryo tangazamakuru twafatanya tukazikuraho cyane cyane dukora mu buryo budasanzwe kuko ni dukora uko byari bisanzwe ntabwo ibintu bimeze neza.
Abanyamakuru mu Rwanda bagira inama yo gukorera hamwe ibitangazamakuru byabo bakabibyaza umusaruro ndetse no gushaka kwegera itangazamakuru ryo mu karere ryateye imbere bakaryigiraho. Kuba ibinyamakuru byandikwa bitakiboneka ku isoko hari abasanga nanone byaratewe n'uko mu myaka ishize hagaragaye ibinyamakuru byinshi ba nyirabyo bagiye bahunga igihugu bikaviramo bamwe gukora itangazamakuru bigengesereye. Ariko nanone ubwinshi bw'ibinyamakuru bisohokera kuri interinete bifatwa nk'inzira yoroshye yaje kuniga itangazamakuru ryandika. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi intwanzagabo mu gisirikare cya leta ipeta rya Colonel yarishwe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Bujumbura n'abantu batamenyekanye n'igihe yaratashe muri zone Kinama. Umuryango n'ababanyi b'iyo ntwanzagabo basaba leta ya Burundi gutanga umuco ku bwicanyi bukogwa muri ino minsi ku ntwanzagabo z'igisirikare cy'u Burundi. Inkuru ya Evariste Nzikubanyanka.
Piga simu ila jimiju. Piga mwenyari kwa nayo le kijana mwingine nae ngora gira nyuma. Kuka kidogo, nika sikede katani piga simu eji. Mama grodo jana ile maiti ya mzee ya baba
na wale. Ayu marira na yumu kenyezi wa koroneri wuzubo na ya hora korela mugisata chipereleza. Mubiro vikuru vdini huwara miheto Zuburundi. Mungu kwa ebgiwe naba mge mubadi angobi iwe. Koroneri wuzubo na Emmanuel ya rashkwe naba mutegere aliku ipikipiki. Atashe kurugiwe murika ritiye bukirasazi ya mbere ya zone Kinama hari nko ku meteri jana uvuye ku ibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura rigana intara ya Bubanza ahita yitaba Imana cyo kimwe ni wariko agendesha ipikipiki yari mwunguruje hari nk'igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro nkuko bivugwa n'injuti iyo ntwaza ngabo
byari dushikiye ejo yiriwe ngaha hamare ku mugoroba afata moto n'umukozi bashaka kuja gushiramo essence hama bagabutse nko masaha moya ni nusu niho bahura n'isanganya barabarashe abashe amasase menshi na grenade bace bitaba Imana biradutangaza ngaha kubona umukoronera araswa muntu nkujya kandi yari mu bambere bajeje umutekano ngaha muri quartier yacu ya Bukirasazi no mu manama y'umutekano yaguma agenda twende tuzi gituma tuzi byari byo kuko ntangura yarafitanye n'abanyagihugu yabana neza n'abanyagihugu yari wambire mu gutuza ibisuma yari wambire mu mutekano kandi abanyagihugu bose bamukunda murabona no ngaho ko buhuzuye
ababanyi biyo ntwaza ngabo cyo kimwe n'abaryango biwe bafise intuntu n'agahinda kubera ugo rupfu ku ntwaza ngabo yarangwa n'umubano mwiza ngaho muri karitsiye Bukirasazi ya mbere. Ikindi giteye amakenga abanyabukirasazi ya mbere ningene muri no minsi hibonekeza uruhigi ku ntwaza ngabo z'igisirikare cy'u Burundi ino nshuti y'umuhisi Colonel Buzubona Emmanuel isaba leta y'u Burundi gutanga umuco kubiriko biraba.
Twe dusaba inzego zirongoye iki gihugu yuko boje hamwe bakaraba iki kintu kituma abantu bajije umutekano bagoma bapfa. Twebwe turabanyagihugu ntituzi na kimwe nta na kimwe nuko leta yogira kushoboye kose ibintu bigahagarara. Twasaba n'umukuru w'igihugu ko ibintu byohagarara kuko biratumara amazi atwaguye mu gahundu twabuze aho dukira nayo tumira. Aho ni baheza kwica abasuda nkabo natwibaza bava baturaramo batwice.
Mu gisirikare cy'u Burundi barababazwa n'ibitero bigirwa ku basirikare bo ku rwego rwo hejuru kuva hagati mu mwaka wa 2015. Colonel Gasopari baratuza avugira ubwo rwego amenyesha ko abakora ubwo bwicanyi arabatifuriza ineza igihugu arahumuriza abibaza ko ibintu biriko birayangara mu gisirikare cy'u Burundi.
Umuntu yamaze kubiraba hirya no hino biraboneka ko ari umugambi w'abantu bamwe bamwe batifuriza ineza igihugu cyacu. Ivyo ntibiduca intege mu gisirikare gusa biratubabaza kuko tubona yuko hariho bamwe bamwe tubana abameze nk'ibintazi
oya ntawo uvuga yuko biyangaye abantu borema abajejwe igisirikare ku nzego zose nkuru bariko barakora ibishoboka kugira ngo ibintu nk'ivyo bihagarare canke bigabanuke hama hariho ico bita urimi rw'igifaransa menace mu gihe rero bene izo menace zibonetse hama hacafatwa ingingo zijanye n'ivyo kugira ngo bazigwanye
hari nabandi babiha yuko kumbureho baharimo
uwo avugira igisirikare c'u Burundi aranahumuriza abibaza ko hari kibazo c'ubwoko muri urwo rwego mu gihe bimaze kwibonekeza kuyo hishwe intwaza ngabo y'ubwoko ubu haca hicwa intwaza ngabo y'ubundi bwoko Colonel Buzubona Emmanuel yari yubatse asize abana batanu na bane yarareze umukenyezi wiwe afise ingorane y'ingenagiye gutunga abo bana mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa kutarenga ntikurenguke hamaze kwicwa mu gisagara ca Bujumbura intwaza ngabo zine z'igisirikare c'u Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Mukanya gato turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamari imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama avuga ko abategetsi ba Amerika n'abategetsi b'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu babandanya gusenyera hamwe mu twigoro tw'ukuzimanganya umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu no kugarukana umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati kasinzikajwe n'intambara. Perezida Obama yasubiye kwerekana kwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye kurwanya agasomborotso ku bihugu bikorana na Amerika bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu kigobe cy'Abarabu n'ibindi bihugu bicuditse byo mu karere. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko cinjiye mu manuko bwa Sudani yo mu manuko kikiye kuza imihana aho abana barenga ijana banyurujwe ku butaka bwa Ethiopia bafatiwe. Abo bana bafashwe igihe abikekwa ko ari abagwanyi bo mu bwoko bw'abanurle batera imihana yo mu ntara ya Gambela iri mu manuko bushyira uburengero bwa Ethiopia ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abantu barenga amajana abiri barishwe muri ibyo bitero. Igitigiri cy'abantu ariko basaba gufashwa kubera ukubura akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragabanutse mu ndwi iheze kugera urutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 42. Raporo yasohowe uno munsi kuwa kane n'ubushikanganji bw'akazi imenyesha ko igitigiri cy'abavuga ko batagira akazi cyabagabanutse. Mikhail Gorbachev yahoze ayoboye cyahoze ari umwe bw'abasoviet yasabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kureka gukumira Uburusiya no guhagarika gukoresha ibihano ku bantu ku giti cyabo. Ibyo yabitangaje mu rwandiko rwasohotse mu kinyamakuru cya Leta gisohoka iminsi yose Rossiyskaya Gazeta uno munsi kuwa kane. Gorbachev muri iki gihe afise imyaka 85 yanditse ko Uburusiya bufise uruhara rukomeye kandi bwubaka mu migenderanire mpuzamakungu amenyesha ko igihugu ciwe kitasoko kwemera kugira uruhara rwo hasi mu makungu. Nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije ni Innocent Kimenyi. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.